Turarengeje ukwezi hafi n'iminsi ishika itandatu nta essence iritiro ninusu turiko turayigura 2014-15 naho nyene kuri magendo ntituzi nahibye
uwo numwe mashoferi batunzwe n'umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushiburengero bwo Burundi yabwijwe ya Amerika ko amaze ukwezi kurenga atabona igitoro avuga ko niyo yiswe kwa kironse ari inshuro zitatu zirenga ku giciro cashinzwe na leta
turarengeje ukwezi hafi n'iminsi ishika itandatu nta essence iritiro ninusu uko turayigura 2014-15 naho nyene kuri magendo ntituzi nahibye leta yari kwiye kuraba byukuri ikareka kutubohera amaboko imugongo kuko niko no bivuga mu kirundi kuko umukiri hano wa mutwarira igihumbi umubye ati ni cyatanu aca kwita umumenja kandi nawe iri kiro ni nusu kuri station yari kuri 5000 umaze kurigura 15 urumva nta kundi wo bigenza aba boss nabo bagaca bavuga ati genda murondera amafaranga none tutse kumena amazu kwere
bavuga ko akazi gasa nakahagaze
je na ora nshobora kuronka 2025 ku munsi ariko ubu ndenze 2015 nirirwa nicaye ngatwe kwa tuteramye ngaha mu giti turabura kabisa
abiyunguruza nabo bemeza ko kabaye akayobera bahinga
ihiyasi yahuri gutwara 500 byazimbye igihumbi ariko bihiyasi ni noti y'5 2000 imoto igacigira 3 ibajaje igacigira 2000 nk'ihiyasi urumva ko ni ngorane kabisa
mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura hageze aho abantu barara ku mastasiyo kugira baronke amaritiro bahabwa kurushi nk'uko byemezwa n'umushoferi wa taxi
hanyuma ncandaraho ndaramhagaze mu nyuma mbona ikamyo muri 8 n'inusu y'ijoro arambwira ati ingiye gupakorera rya kamyo nini ziba zivuye Tanzania ndamukurikira nsanga hariho n'abandi nja gutonda ngira 17 ariko narahiriwe umunsi urahera wundi
Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regide Zor ishinzwe kwinjiza ibitoro mu gihugu asigura ku kibazo nyamukuru kiri ku ruhande rwa Tanzania aho igitoro gipakirirwa Jean Albert Manigombe
harabaye akabazo katavuye kuri Regidezo katavuye kuri leta kuko ibitoro Dar es Salaam kwa tubifishe toilet se jama essence bishika mu ma plus de 10 millions de litres nyinshi cyane mugabo hacabi ngorane hagati ya communication entre l'obere y'u Burundi na obere ya Tanzania. Ho muri obere ya Tanzania batabona ijo twemeze ko tuzakuteza kubideklara.
Ibintu binyura na gato abarundi baganiriye n'ijwi rya America ubu bamwe mu bashoferi baje kurondera igitoro ku mupaka w'u Burundi na Congo. Umukenyezi yari mu bagicuruza yabwiye Vedaste Ngabo umunyamakuru wa VOA Buvira ko igiturire kiraye kubera abarundi basigaye baje kuhagurira ibitoro.
Ubu essence muri iminsi yari yabuze Burundi abantu bako baraza gucuruza ariko bagiye gucuruza iyo essence wasanga abapolisi bako baragenda basaka bayifashe bace bayijana bayijanye hari uko cyangwa bagiye kugombora kakanyungu kose bagomboramo kakaca gahera ku bapolisi akaba ariyo bayajya usice ngaho utomboye ubona ko abi Burundi bako baraza kuyirondera eshanje itaruruka twara twunguka 10,000 ku munsi ku ibido ariko ubuko kubera eshanje yabaye nabi twunguka 3,000 gusa mwibyo 3,000 rero haze nk'umupolisi akayifata tuba dukore wa mupolisi abana bakaca bagenda bakararuko
mu Burundi gikenyese bitoro gusa n'isukari maze igihe kinini ari umuzi wibuye nkuko vyemezwa n'abaguzi hamwe n'abacuruza
cyo isukari sigaye ndayitiranya n'igitoro kitoro ni ugura kwiritira 2018-2020 tubonyije bayidandaza umengo no rumugi inyegejwe muri kano karere indongozi naco bavuga ko uko bavuga ngo isukari iratangwa ariko ntituyibona
hano tugize turayomba sanga batubarira tirangure ngo 150 tukaraba kwirangura 150 tukaramaya twoyideta yako ibintu byo duta mu mugozi rero yatuyireka
ariko General Major Aloyse Ndayikengurukiye umuyobozi mukuru wa Sosumo ishyirahamwe rimwe rudende rihingura isukari yemeza ko risohora ihagije
twari twihaye ihangiro ryo gushika ku mwimbungana amatoni 18,000 tukaba twahejeje isekeza twimbuye amatoni angana 19,000 na 149 nuko twararengeje kuti twari twihaye iruhande y'isukari twimura leta yarafashe ingingo yuko ababishoboye boshobora kwinjiza isukari
Gabriel Rutiri umukuru w'ishyirahamwe Oricome rirwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga indinganizo mbi ari ituma ubukene bw'igitoro Prezida Evariste Ndayishimiye mu kwa gatatu yatangarije abarundi ababwira ko atavoma afise akuramwe ibitoro aha yari mu masengesho n'inzego za leta n'abagwizatunga
kubabwira ngo
na nyishu yacho ili hafi kubera mushikanganje wa masoko ntanga nguvu Ibrahim Wizeye ajeje ukibazo cy'ibitoro yabwiye abakenguza amateka kwibigaga ntega bizoza byo kumirwa mikuru ya politike n'ubutunzi uvyera kandi hata buryo buhari bwo gusubira kuvyuzuza mu gihugu ibiciro by'ibicuruzwa byankenerwa byiyongereye n'imiburi kabiri mu meza naheze nk'uko ijwi rya Amerika ryabitohoje ko eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.